Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gakeneza nshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki 11 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Bwana Karenzi ashobora kuzafata mu kindi gihugu cyo muri Iro cyangwa nanone abari abantu bava muri Spain bashobora kuzajyana ikirego mu rukiko rwa European Union, bavuga bati Abongereza banze gushyira mu bikorwa itegeko rya European Union.
Uwo ni Professor Charles Kambanda aba i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ku cyemezo cya sentare y'Ubwongereza cyo kurekura Lieutenant General Karenzi Karake u Rwanda. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Alphonse, mikro ni gwawe.
Nagushimiye Urirane, ndarumukije abariko barekwerekana amakuru mwese. Inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ejo yarakoranenye iriga ikibazo cy'u Burundi icishika ku mwanzuro kwikira yayiramirije iganorwa rya General Adolphe Nshimirimana ryabaye ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka nyine ryakurikiwe n'iraswa rya Petero Caravel mu mpabukeye ku munsi wa mbere. Abagize iyo nama barasabye ko leta yokoresha byihuta amatohoza ataho yegamiye kandi ikerekana neza ko izo nkozi z'ikibi zashizwe imbere y'intahe. Iyo nama yongeye irasaba ko ibiganiro vya politiki bihoriyemwo imigwi yose vyo bandanya kugira ngo amahoro arama atsimbatare mu Burundi kandi imiza leta kuyo bihagararamwo cane kugira ngo bibe. Muri uyo mwanzuro kandi abagize iyo nama barashimye akigoro k'ibugu vya karere ya Afrika y'ubuseruko basaba ko bubandanya bashigikira amahoro baca baranashigikira n'icyumviro cy'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon cyo kurungika umuserukira mu rwego rwo hejuru mu Burundi. Uwo mwanzuro wasomye na ambasaderi w'igihugu ca Nigeria Joy Ogu arongoye iyo nama muri uku kwezi k'umunani. Umushingwa w'amanza wa Jason Rezian n'umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Washington Post afungiwe muri Iran yamenyesheje ko urubanza rw'uyu waburanira rushobora gucika muri indwi inyuma yaho sentare imwumvirije ubwa gatanu kuri uyu munsi wa mbere. Uwumenyesha makuru yahagaritswe mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze yagizwe akazi ko gusuma urusaku no gukorana n'ibihugu by'ibikeba. Abarwanira agateka kazi na muntu n'amashyirahamwe y'abamenyesha makuru hamwe n'abagize amategeko bavuga ko urubanza rurimwo utunenge tumwe rero muri utwo ni nuko sentare itemeye kwabonana n'umushingwamanza wiwe kandi yamaze igihe kinini ataramenyeshwa cyapfungiwe. John Kerry umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Jason Rezian atamutekano muke ateye Leta ya Iran ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'iryo pfungwa ryiwe. Muri Turukiya havugwa urutavana ko gwitero mu birindi ku birindiro bya polisi n'igisirikare kuri uyu munsi wa mbere. Ibyo bitero bya kuri uyu munsi wa mungu ibyo kuri uyu munsi wa mbere ibyo bitero byahitanye abantu 10 ikindi gitero giterwa ahakorera ibiro by'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nta ntiyagiwe gihitana. Ubutegetsi bwa Istanbul bwamenyesheje ko umwe muri abo bateye yari umukenyezi kandi ko ari mu mwigipolisi ari uwo nawe ari umugambi witwa ko uje guhabuza abanyagihugu wagirizwa kuba uhora ukora ibitero rimwe na rimwe harimo n'igitero bwize kugira mu buserukizi bwa Amerika i Ankara mu mwaka w'2013. Uwo murwi uri mu rutonde rw'imigwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya hamwe na Turikiya biharura mu mirwi y'iterabwoba. Ibikorwa vyo kunagura uburyo ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gitamagara abantu OMS ingene ryo rwanya ibiza ku isi yose biriko biratera imbere. Ivyo vyashikirizwe na Lisa Skene akorera iradiyo ijwi rya Amerika i Geneve mu Buswise. Gushika mu mwaka w'2014 Margaret Chan umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe ntiyihuse kwemeza ko igwa ingwara ya Ebola ari kiza kibangamiye amagara ku isi. Ibyo byagiye kuba haheze amezi ane igihugu cya Guinea kimaze gutangaza ko Ebola ari kiza kibangamiye igihugu cyose mu mahanga mu magara y'abantu. Bica bituma mbere umugera w'iyo ngwara uca wandukira ibindi bihugu nka Liberia na Sierra Leone abantu bashika 1000 baba bamaze kwasiga ubuzima. Imigambi muganga Chan azoshiri imbere rero azoshiri mu ngiro no gutora inzira ya hafi ituma amadosiye ajanye no gutabara ingwara ziza nkibiza anyaruka hamwe no gufasha ihugu gushiraho ama politike yo guhangana n'ingwara zibiza azobandanya ubushakashatsi no gukomeza incancho n'imiti yo gukinga no kuvura ingwara zisanzwe zihari hamwe n'izitera nkibiza muganga Chan aremera ko ibyo bitazohora mu buryo ati ariko ndaze kwa mikoro azoteba akaboneka Ala Sader n'umunyamerika aba muri leta ya New Jersey ari imbere ya sentare yafashwe n'ibiro vya Amerika by'iperereza FBI itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu yagezwe kuba akorana n'umugwi w'iterabwoba Islamic States hamwe no kugura ivyabona ikindi yagirizwa nuko we no bavukana bakorana n'abandi mu kwegeranya no gutanga ibikoresho kuri uyo murwi w'iterabwoba ya Islamic States. Alah Sader yaramaze kuja mu ngendo nyinshi mu bihugu by'Abarabu nka Amani muri Yordani mu kwezi kwa gatanu aciye muri Turkiya mu gihe intahe yo mwokera Nader Sader ashobora gucibwa imyaka 40 yo gupfungwa ni hadabu y'amadolari y'Abanyamerika ibihumbi 500. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani ejo yasavye igugu ca Pakistani ko coheba kikagira ico gikoze ku barwanyi b'abataliba nyuma yaho umugwi wemangiye igitero co kwa gatandatu cabereye hafi y'ikibuga c'indege c'urwa mukuru Kabul kigahitana abantu batatu abandi 16 bagakomereka. Perezida Ashan rero yari yashinze ico kibazo c'imigenderanire imbere kugira ngo asabe
koze Alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Jutsi mwese muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 9 i Kigali no kuri FM 104 n'ibice 3 ku radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Senare y'Ubwongereza yarayirekuye umunyarwanda Lieutenant General Karenzi Karake umuyobozi w'ibiro by'iperereza mu Rwanda. Iyo sentare ivuga ko Karenzi Karake atavyaha agikurikiranwa n'ubutungane bw'Ubwongereza kandi ngo aha uburenganzira bw'iyo bwose. Lieutenant General Karenzi Karake yari yaratawe muri yompi mu kwezi kwa gatandatu bitewe n'urupapuro rwo gufatwa rwari rwaratanzwe n'igihugu cya Espagne. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umuhinga mu vyerekeye amategeko Professeur Charles Kambanda akorera mu gisagara cya New York.
Professeur Charles Kambanda, mwabikurikiye irekurwa rya Lieutenant General Karenzi Karake mu Bwongereza mu mategeko bivuze iki?
Mu mategeko ne ibintu bigoye kumva ntawumvikana kubera ko urukiko ruvuga ko ibyaha aregwa ntabari ibyaha mategeko y'Abongereza bisaba ko bajyana umuntu mu kindi gihugu kuburanisha. Ariko nanone iki cyemezo kiragayitse cyane kubera ko amategeko yashyizeho umuryango w'ubumwe wa European Union. Amategeko ya European Union arenze amategeko y'igihugu runaka kigize umuryango. Ni ukuvuga ngo eri ya extradition yoli agendari yakozwe yasabwaga hakurikijwe itegeko y'umuryango ya European Union. Ntawumvikana ukunoneho Abongereza basubira ku tegeko ryabo bakavuga ati tukurikije amategeko yacu. Aho ntawo byumvikana. Icyo ni ikintu kimwe. Icya kabiri, bo ubwabo urukiko ruravuga ruti ntawo bihuriye no kuvuga ngo manda ntacyo tuzifite cyo tuzivugaho. Manda zirahari ariko urukiko rwacu ntabwo rushobora gusubiza kujyana uyu mugabo muri Sudani kubera ko ibyaha aregwa ntabari bya bindi byaha dusabwa gusubujyana umuntu mu rukiko rw'ikindi gihugu ngo abiburane. Uvuga ngo manda zirahari ziracyafite agaciro ariko bo bakavuga ati itegeko ryabo ntabwo ribemerera muri iki gihe barimo.
niyo ngingo
bivuze ko kwa bwana Karenzi ashobora kuzafata mu kindi gihugu cyo muri ro cyangwa nanone abari abantu bo muri Spain bashobora kuzajyana ikirego mu rukiko rwa European Union bavuga bati abongereza banze gushyira mu bikorwa itegeko la European Union cyane cyane ko itegeko la European Union riri hejuru risumbye itegeko rya Bongereza icyo gihe utashobora kuzumva urubanza rukomeye hagati ya European Union na leta y'Ubwongereza.
Niyo ngingo rya ngo tugarukeho gato kubera ko urukiko ruvuga ko ibirego byatanzwe rwasanze nta bimenyetso bigaragaza ko ari ibyaha rwakomeza gukurikirana cyangwa se byatuma rwohereza Lieutenant General Karenzi Karake muri Espagne.
Yes, icyo ni kino bo bavuga ati ariko ubundi amategeko yo mu yango European Union avuga ko iyo igihugu runaka gisabye ko gifite gishoboye amanda zo gufata umuntu runaka ikindi gihugu gifite kirategekwa kujyana uyo muntu mu gihugu aburanye mu kuvuga ngo Abongereza ntabo baburanishaga icyaha mu mizi bo basabaga gusa gushyira mu bikorwa iri tegeko rya European Union ribasaba ko bajyana umuntu urebwa mu gihugu kimukiri kumusaba aho nawo n'ikindi kintu ubuye ko ntawo basa nkaho bagiye mu mizi y'urubanza haba ariko byakagombye kugenda
siko byagombye kugenda ariko niko byagenze musanga se hano hari ikibazo kubijyanye no kutavuga rumwe cyangwa se kuvuguruzanya hagati y'inzego z'ubutabera ku mugabane w'Uburayi aha ndavuga hagati y'Ubwongereza na Espagne cyangwa se n'umuryango umwe w'Uburayi ubwabwo
ubundi ubutabera mpuzamahanga bushingiye kuri compromise kubumvikane ubundi ubutabera guhana ibyaha ni ikintu gikorwa n'igihugu kireba inyungu kiproteja abaturage bacyo iyo bigiye mu butabera mpuzamahanga buri gihe hajyamo diplomasi hajyamo inyungu z'igihugu runaka kuri iyo nevo ntabo byatangaje kubera ko Abongereza baracyafite ibintu byinshi bakeneye ku Rwanda gukora business cyane cyane muri Congo banyuza ibintu byinshi biva muri Congo binyura mu Kigali binyura Bujumbura nibagira n'ikibazo na leta y'u Rwanda ubukungu bwabo bwagira ikibazo nabo rusubira nanone bakavuga bati iki ni ikibazo cyo gutabera mpuzamahanga umubano wacu n'ibihugu n'igihugu runaka niwo nibyo dushyira imbere yuhavuse ikibazo mu butabera navuga ngo ubundi igihugu nicyo kigombi u Rwanda ni urugombye guhana biriya ibyaha kubera ko rugombye guproteja abaturage bawe mu gihe hari leta idafite ubushake gukuranisha biriya byaha igihe cyose iriya leta zari iri mu butegetsi bari abantu ntawe byoroshye kubaburanisha kubera ko inyungu za diplomasi z'ubucuruzi zigongana n'ubutabera
muzamuye ingingo itoroshye Professor Charles Kambanda ko bitewe n'inyungu za politiki n'iz'ubukungu ikitwa icyaha mu gihugu kimwe gishobora kutaba icyaha mu kindi gihugu aha turavuga ku mugabane w'Uburayi
nibyo ndine ndavuze nta gihugu na kimwe gitegeka gutanga ubutabera ku byaha byakorewe mu kindi gihugu batakurikije inyungu zabo ni ukuvuga ngo kubera ko ibyaha byakoze mu Rwanda Ubwongereza bukaba buri gusabwa bwasabwaga gushyira mu bikorwa ziriya manda ikintu cya mbere ubundi kubera ko biba bibaye politiki mpuzamahanga ikintu cya mbere Abongereza bareba ni inyungu z'ubucuruzi bafite n'u Rwanda ntabari inyungu z'ubutabera kubera ko nta gihugu gitegekwa gutanga ubutabera ku bibazo by'ikindi gihugu ubundi ibihugu mu kubana n'ibindi bihugu hakurikizwa inyungu zabyo z'ubukungu na diplomasi nta kindi
Inama nshingamateka y'u Rwanda yaraye itoye itegeko risaba ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe guhindura ibwirizwa shingiro ibyo bibaye nyuma yaho inama nshingamateka ishikirijwe incamake y'icigwa cyakozwe n'abashingamateka mu mitumba igize u Rwanda bumviriza ibyumviro by'abanyagihugu ku mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro
Mumirenge 336 yasuye n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Abadepite babonanye n'abaturage bararenga miliyoni 1,800,000. Abo baturage bongeye gushimangira impamvu nyinshi basanga ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa bakagumana na Perezida Paul Kagame akabayobora. Mu Banyarwanda barenga miliyoni 1,800,000 bifuje ko bagumana na Perezida Paul Kagame. 10 nibo bonyine banze ku itegeko nshinga ryahindurwa kandi basobanura impamvu zabo. Vice Perezida w'inteko ishinga amategeko Jean Dariko Uwimana Impaye arabisobanura.
Ingingo ntiyavugururwa ahubwo hashaka undi w'intwari nkawe wamwigiraho akayobora. Imyandikire y'ingingo y'ijana na rimwe ivuga ko nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Bakongera bakibaza ikibazo ngo ingingo ntigomba guhinduka kubera ko ijya kujyaho hari impamvu zabyo. Ahubwo muri iyi myaka ibiri isigaye hagomba gutegurwa undi. Nanone bakibaza ngo iyi ngingo iramutse ihindutse hakazaza abandi badafite imiyoborere nk'iya nyakubahwa Paul Kagame byagenda bite? Abandi bati ntiyarakwiye kwiyamamaza kugira ngo batazagira ngo arashaka kugundira ubutegetsi. Hanyuma bakongera bati yakoze neza akwiriye kuruhuka.
Mu bifuza kugumana na Perezida Paul Kagame batanze impamvu nyinshi bavuga ko yahagaritse jenoside yacyuye impunzi yarwanije ubucengezi ndetse benshi bakanifuza ko manda kuri Perezida Paul Kagame zitavugwa ahubwo yabayobora kugeza igihe azasazira. Vice Perezida w'Inteko
ku byerekeye umubare wa manda abanyarwanda benshi bavuze ko nta mubare wa manda n'inshuro byagenwa kuri Perezida Paul Kagame ahubwo ko yayobora igihugu kugeza naniwe yamara gusaza akazaba umujyanama w'igihugu ariko bigakorwa kuri we gusa. Abandi bajyaho abanyarwanda nibo bazemeza igikwiye gukorwa. Nyuma ya Perezida Kagame abandi bose bajya bahabwa manda imwe y'imyaka 7 ikongerwa ari uko bagaragaje imyitwarire n'imiyoborere myiza.
Hari abandi baturage bavuze kuri manda ya Perezida wa Repubulika ko y'imyaka 7 ariko ikagenda ivugururwa inshuro nyinshi. Abandi bagenda bavuga imyaka 5. Gusa abadepite bagejejweho iyi raporo hari byinshi basanze bitaritaweho kandi ngo byaravuzwe n'abaturage. Uri Depite Gatabazi Jean Marie Vianney.
Nko mu karere ka Gicumbi abikorera bagaragaje yuko ari abikorera ndetse n'abandi bagaragaje yuko nibaramuka bagize uwatuma hataboneka ubushobozi bwo gukora amatora ubiteguye no gutanga ubushobozi bwabo ariko amatora akaba. Iyo tumonyajeho ni nziza nayo irakomeye aho abanyarwanda bavuga bati niba abazungu badukangisha amafaranga y'amatora twiteguye kuba twakwikura ikwembe tugashaka imishanana tugashaka ubushobozi mu mafaranga tugatanga imodoka zacu ariko amatora agakorwa mu gihugu ndetse bakanatera n'indi ntambwe. Harabagaragaje ati usibye nawe kumwemeza akatwemerera n'abazungu cyangwa abirwanya tuzabemeza bumve ukuri kw'abanyarwanda.
Nyuma yo kugezwaho raporo abadepite basabwe ko bitarenze ejo mu gitondo abadepite bifuza gutangiza uyu mushinga w'itegeko baguma kuba bamenyekanye maze bagahabwa abakozi b'inzobere umushinga w'itegeko ugamije kuvugurura itegeko nshinga ugatangira kwandikwa neza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, Komisiyo ya Politiki n'Ubutegetsi Bwiza mu Nama Nshingamateka y'u Rwanda, umugwi wa Sena, nawe nyene yashikirije raporo y'ivyo abanyagihugu bavuga ku vyerekeye uguhindura ibwirizwa shingiro kugira umukuru w'igihugu Paul Kagame abandanye gutegeka. Inkuru ya Eric Bagiriubusa.
Komisiyo ya Politiki n'Imiyoborere Myiza muri Sena ivuga ko yakoze raporo igendeye ku byiciro by'ingenzi zitandukanye z'Abanyarwanda batanze ibitekerezo ku itegeko nshinga bw'inteko ishinga amategeko y'abasuraga mu byumweru bibiri byashize. Ni raporo ibumbiye mu cyegeranyo cy'amajwi n'amashusho y'abagaragara banumvikana bashima ibyiza Perezida Paul Kagame amaze kubagezaho mu nzego zose. Ibyifuzo by'abasabye ko umukuru w'igihugu yakomeza gutegeka binyuze ku guhindura itegeko nshinga ngo beratandukanye. Senateri Apollinaire Mushinzimana, Perezida wa Komisiyo ya Politiki n'Imiyoborere Myiza mu mutwe wa Sena.
Abenshi bagaragaza ko basaba ko Paul Kagame yakwemererwa kwiyamamaza mu buryo bwose, abandi bakavuga bati yakwemererwa kuyobora igihe cyose agifite imbaraga kugeza igihe azumva atagishoboye, abandi bakavuga bati yakwemererwa kumara imyaka 7 kandi akemerewe kwiyamamaza igihe cyose abaturage bakimufitiye icyizere. Ni uburyo bunyuranye abanyarwanda mu cyiciro binyuranye bitandukanye kuko basanga ishobora kuba ati imyaka 7 ifunguye cyangwa se ubuziraherezo.
Nyuma yo kugaragaza ibikubiye muri iyo raporo ya komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza umutwe wa Sena, abayihagarariye bagejeje kuri Sena imyanzuro ikurikira. Senateri Mushinzimana:
umwanzuro wa komisiyo nuko Sena isabwa gushyira mu bikorwa ibitekerezo by'ibyifuzo by'Abanyarwanda byanyuze mu musaraba wanditse mu biganiro. Ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yahuguwe hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko. Umwanzuro wa kabiri, Sena yasaba kandi ko mu bubasha n'ubushobozi bwayo yasuzuma ikanasesengura izindi ngingo z'itegeko nshinga zikwiye kuvugururwa. Umwanzuro wa gatatu, uko byagenze ku baturage twanabibonye mu mashusho, ni uko Sena isaba kwihutisha ririya vugururwa rivuzwe.
Komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza kandi muri Sena yasabye ko yagenerwa ibyangombwa byose igashyirirwaho na komisiyo y'impuguke mu kwifasha kunoza uyu murimo werekeza mu kuguhindura itegeko nshinga. N'imyanzuro abasenateri uko ari 24 batoreye nta wifashe nta n'impfabusa. Mu baturage basaga 285,000 bakomoka mu turere 11 abasenateri bagezemo bashyira ahagaragara raporo yabo ntibavuze imibare y'abahakanye ku itegeko nshinga ritakorwaho. Ariko ufatiye kuko bavugaga bamwe mu batarabyifuje byumvikanishaga ko ari mbarwa hafi ya ntabo. Imibare isanzwe yabasabye mu nyandiko guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame akomeze gutegeka barasatira 1,000,000 umwe rukumbi wanditse ahagana ko itegeko nshinga ryahinduka. Ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho hari nayo yahagurukije rubanda ivuga ko umukuru w'igihugu atemerewe kwiyamamaza inshuro zirenze ebyiri, imwe ku myaka 7. Igihe ingingo yaramuka ivuguruwe izaba ifunguye imiryango kuri Perezida Kagame kukongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Nta gihe kiramenyekana cyo kuzatorera kamarampaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ramuko aseto. Oya geza aho. Geza nawe. Hason.
Beka mutafasha kumuyamira.
Ego ufasha iyo manyembwa ya.
Wasa aho witobera urubanda twagutegeye.
Ibaze.
Uburavye myaka ufise. Nigihagara rutegeye warabo. Nicyubahiro twahora tuguha. Ayo majambo mari gutya kuvuye mu kanwa.
Nje ntame hindiri kere mu banza kwanje. Aya museka wose.
Ehe kandi arabanda.
Ha? Abantu ntitwadukuye kwisubira ko. Tukamenya kwimvugo nziza ariyo yubaka kandi gahagaciro wayivuze. None bwa buntu n'urupaso n'ibyane biranga barundi cyagiye.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu babaye uburyo bushasha bwo gushira abantu mu buja ubwo rudandazwa rurabandanya mu bice byinshi byo ku isi. Ubu ku isi yose havugwa 2,200,000 z'abantu bagizwe n'abagore, abagabo n'abana bakoregwa ubwo rudandazwa. Uko umwaka utashe Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasohora raporo ku bijyanye n'ubwo rudandazwa. Muri raporo y'uyu mwaka ibihugu 188 byo ku isi harimwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarahagurukiye icyo kibazo ugereranije n'ibindi bihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu mugwi wa mbere w'ibihugu biriko birakora ibishoboka kugira birandurane n'imizi ubwo rudandazwa mu gushyiraho amategeko aruhasha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kirasuzuma ku buryo abo bantu barimwo buhuje n'iby'amategeko mpuzamakungu ya ONU ku bijyanye no guhasha ubwo rudandazwa asaba. Umugwi wa kabiri ugizwe n'ibihugu vyemera ayo masezerano ariko ataco biriko birakora mu ntumbero yo gukuraho ubwo rudandazwa rw'abantu. Umugwi wa gatatu ugizwe n'ibihugu bitemera ayo masezerano kandi ataco biriko birakora mu kugira ico bihinduye. Muri ivyo bihugu niho hagaragara ibitigiri binini vy'abantu badandazwa nk'uko bimenyeshwa na Sarah Sewall, icegera ca Secretary ajeje umutekano w'abasivile, demokrasi n'agateka kazi na muntu. Iyo raporo ni kimwe mu bikoreshwa mu bya diplomasi ku isi kuko igaragaza ibihugu biriko biratera intambwe mu kugwanya ugo rudandazwa. Sarah Sewall amenyesha kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo kwisunga iyo raporo kugira igire icyo yohindura nk'uko n'amakungu n'ibindi bihugu biriko birakora intumbero y'iyo raporo sugucira imanza canke kudoma ko urutoki ibihugu bibonekamwo ugo rudandazwa ati no gushira ahabona uko ibintu bimeze ivyo bishikirizwa na secretary wa leta z'umwe za America John Kerry mu birori byo gushikiriza ku mugaragaro iyo raporo kuri uyu wa 27 kwezi kwindwi umwaka wa 2015
iryo ryari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'unze umwe za America tubibutse namwe inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya America risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu tubibashikiriza mu Rwanda kuri radio inshuti ya bose FM 88 nibice 9 ku ijwi rya America ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Njuti mwese mwaduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse,
ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi nuko inama y'umutekano yishyiramwe mpuzamakunguni ejo bakoranye ikigi kibazo cy'u Burundi igaca ishika ku mwanzuro w'uko yiyamirije igano rwa Ja General Adolphe Nshimirimana ryabaye ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka nyene hamwe n'iraswa rya Petero Karaviri Mbonimpa bukeye ku munsi wa mbere. Iyindi nkuru twabashikirije nuko umushingwa mwanza wa Jason Rezian wamenyesha makuru w'ikinyamakuru Washington Post pfungiwe muri Iran yamesheje ko urubanza rw'uyo abura kuwaburanira rushobora gucika muri indwi inyuma yaho sentare imwumviririje ubwa gatanu kuri uyu munsi wa mbere. Iyindi nkuru twabashikirije nuko muri Turkiya havugwa urutavana ko kubitero kubirindiro bya polisi n'abasirikare kuri munsi wa mbere imbere ibyo bitero ikaba byahitanye abantu 10 ikindi gitero naco kikaba cagizwe ku buserukizi bwa leta zunze ubumwe za America ariko ico gitero kikaba atari ataho cyahitanye. Hamwe irindi nkuru twabashikirije nuko ibikorwa byo kunagura uburyo ishami mpuzamakungu ririko rirakora ishami mpuzamakungu ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ririko rirakora mu kurwanya ibiza biza ku isi biriko birateye imbere ibyo rero bikaba byashikirijwe na Lisa Skene akorera iradio ijwi rya America i Geneve kuko gushika ubu mu mwaka w'2014 utwara iryo shirahamwe Margaret Chan umuyobozi w'iryo shirahamwe atihuse kwemeza ko indwara ya Ebola ari indwara ishobora kuba ikiza kibangamiye amagara ku isi yose. Iyindi nkuru twabashikirije nuko Ala Sadeh ni umunyamerika aba muri leta ya New Jersey ari imbere ya sentare ubona we yafashwe na vya biro vya Amerika bishipeleza FBI itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu yagirizwa kuba akorana n'umurwi w'iterabwoba Islamic States hamwe n'uhugura ibyabona. Ikindi yagirizwa n'ukwe n'uwo bavukana bakorana n'abandi mu kwegeranya no gutanga ibikoresho kuri uyo murwi w'iterabwoba Islamic States mukamenya yuko uwo mu Alar Sader mu gihe intahe yo mwokera yocacibwa ihadabu y'ibihumbi $500,000 y'amadolari y'Amerika hamwe no gupfungwa imyaka ishika 40. Ikindi nuko perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani ejo yasavye igihugu ca Pakistan ko coheba kikagira ico kivuze ku barwanyi b'abatalibane nyuma yaho uwo murwi wemangiye igitero cyo ku munsi wa gatandatu cabereye hafi y'ikibuga c'indege cy'umurwa mukuru.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya America ibiganiro byo muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza amakuru n'ibiganiro by'iradijwe rya America. Mwakoze kuba mwaduteza amatwi. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Murakoze mwese mwahisemo kutwumviriza ikibazo cy'ibigwanisho bibandanya by'inkumbi mu Burundi ni kimwe mu bituma umutekano uhungabana icakozwe kugira bikugwe mu banyagihugu n'icokorwa kugira abarundi babandanye babaho n'umutekano nivyo tuganira uyu munsi komisiyo yo kukura ibigwanisho yashinzwe mu kwezi kwa kane umwaka 2026 abakuru b'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'Uburasirazuba mu nama bakoreye i Dar es Salaam mu minsi yashize bari basavye ko ibigwanisho bikugwa mu banyagihugu imbere yuko amatora aba kuwa 25 kwezi kwa gatanu umwaka 2015 Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi yamenyesheje ko abapolisi batandatu aribo bari bamaze kwicwa abashika 126 barakomeretse kuvaho hatanguriye imyigaragambyo mu gihe ibiharuro vya nyuma bitangwa na ONI navyo bivuga ko abantu 70 aribo bamaze kwicwa abandi 150,058 bakaba bamaze guhunga igihugu mu mezi arenga 2 imyigaragambyo yamaze muri iyo myigaragambyo kandi abantu bashika 9 barishwe barashwe aho bose bari ku ruhande rw'imbonerakure n'urwaruka rwari mu myigaragambyo bamwe mu bahunze igihugu bari mu Rwanda baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika bavuga ko batazohunguka hatabaye kwaka ibigwanisho imbonerakure muri raporo yo kuwa 28 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2009 yatanzwe n'umugwi w'igihugu ushinzwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu wavuze ko hagati y'ibigwanisho 35,000 na 40,000 arivyo bimaze gukugwa mu banyagihugu kubishika 100,000 vyavugwa ko vyo babiri mu banyagihugu batayifitiye uruhusha aho nico gihe umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati kuwa 8 kwezi kwa 6 uyu mwaka yari yahaye indwi zibiri ngumugwi ujejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu uzowe wabibatse aho ivyo nivyo vyari vyasabwe n'inama y'abakuru bihugu yabereye i Dar es Salaam ariko inyuma y'izo ndwi zibiri ntituzi ingene vyoba vyaragenze ko vyoba vyarasatswe canke bitasatswe leta y'u Burundi ibicishije ku muvugizi wayo yamenyesheje ko leta yiteguye gukorana n'abarorerezi bagatega akazi na muntu hamwe n'abahinga b'abasirikare mu byo kwaka ibigwanisho ababitunze batayifitiye uruhushya aho ni mu gihe abatavugana rumwe na leta bavuga ko aho bigeze ubu ico gikogwa kirengeye umugwi w'igihugu ujejwe kwaka ibigwanisho abanyagihugu nico catumye muri kiganiro dutumira commissaire de police Laurent Kabura arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kwaka ibigwanisho mu banyagihugu ndabaramukije komiseri wa Kabura twatumiye kandi na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL Jacques Bigirimana ndabaramukije
turabaramukije namwe
murakoze mwese kubona mwitavye ubutumire abandi bifuza kugira ico baterereye muri iki kiganiro baba abanyepolitike abayobozi canke abanyagihugu muraza kudutelefona kuri telefone 2241 491 31 canke mutwandikire kuri Facebook kuri WhatsApp reka ikibazo ca mbere ndagitumbereze kubo vyego bwa mbere commissaire Laurent Kabura hari ico mwotubwira kuco muri ko murakora ubu kuri ico kibazo
murakoze kuri ico kibazo mumbajije ndagomba yuko mu bisanzwe umugi wa maho ushinzwe kugwanya igwiranira ry'ibigwanisho bicira umuriro bitubye tucira umuriro mu kazi ka misi yose ushinzwe kugwanya kwegeranya no gusambura ibigwanisho biba byafashwe nuhuye mu maboko y'abantu batayifitiye uruhushya. Muri iyo ntumbero rero twebwe aho kazina ka misi yose kandi kuva umugwi ugiyeho gushika n'ubu turakabandanye. Naho ibihe tugezemwo bituma yuko tutadushiraho umurego uhagije kugira ngo abantu benshi tubona hirya no hino basanzwe ubu bari hayo ububasha bwo kurondera ibigwanisho kugira ngo babitunge batabifite uruhusha. Ndanye rero icyo gikorwa kandi kigenda neza, ni ukuvuga yuko dukorana n'igipolisi, dukorana n'abasirikare, dukorana n'urwego rw'iperereza kugira ngo turondere twongere twake abantu bose babifise batagifite uruhushya. Kugeza ubu rero ibigwanisho birenga nk'ijana kuva kiya gihe abakuru b'akarere batangiye intumbero y'uko twobisaka biramaze gufatwa. Ni ukuvuga rero yuko ari kikuwatamaho kandi kizobandanya gushika yaho abanyagihugu bumva yuko gutunga ibigwanisho utayifite uruhushya ari bibi cyane. Ngaho tugejeje muri rusange akazi
tubatahuye ibigwanisho ijana muvuga ni byo mwafashe inyuma y'aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu basabye yuko mu ndwi zibiri mwamaze kubikuramo.
Ego meni birenga kuri ibi bindi twari dusanzwe tuharafashe bisanzwe bibitse ahantu ubiko bwawe itegukanije.
Twavuze ko dufise n'umutumire Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL. Nyakubahwa Jacques Bigirimana, mwumvise ivyo Laurent Kabura avuze, mwe hari ico mushikiriza?
Ego murakoze cyane. Ni byiza ko uwo mugwi twumva uri kurakora mugabo ivyo twumvise umaze gufata tugeranije n'ibiri mu gihugu birateye isoni. Nibagerageze bongere kubafate byinshi kuko ibigwanisho biri mu gihugu ni byinshi birarenga ko ibyigwa biratsatsika inganda ibyo twirirwa turumva abyigwa barigererana mu marondo hirya no hino ni byinshi ni byinshi. Nibashyiremo ingufu badafise ingufu zikwiriye basabe ababijejwe bafashe kandi twese mu biganiro twarimwo ejo bundi bihagarikiwe n'umushikiranganji w'ukwivuna abansi w'igihugu cya Uganda twarahagaze cyane rwose ku kintu kijyanye n'umutekano duhereye ku cyo kwaka ibirwanisho abatabifitiye uburenganzira. Ni ukuvuga yuko icyo kintu cyamaze kuba ikibazo kitakiri muri uwo mugwi gusa, cyamaze no kuba ikibazo cya politiki, kuko urumva ko ari cyo turiko turakorera ko mu kuganira. Rero mbanje kumusaba nasabe Leta irondere uburyo bukwiriye bakoresha inguvu bahabwa uburyo bukwiriye bakoresha inguvu z'igihugu babikure mu banyagihugu kuko niko kazi bageje ko bakora akazi ka misi yose. Ibyo bigwanisha ijana ni bike ugereranije n'ibyo twumva ibigwanisha bikorakora mu gihugu.
Reka tugaruke kuri Komiseri Laurent Kabura, baravuze yuko Leta yobaha uburyo, mbega murafise uburyo bukwiye kugira mu gukora icyo gikorwa?
Mu nama nyamukuru dufise ibintu by'uburyo birimwo mu bisanzwe uko dukora kugira ngo dushike ku ntego yacu turasigura kukurazi kugira ngo bayigwanishe umuntu nuko imwaka ubwo nyine ukubanza ku icyo bita désarmement d'esprit, no kubanza kumusigurira ingaruka mbi ituma twagirwa bikigwanisho akumva we nyine yuko ibyo ariko arakora bitari n'amategeko. Icya kabiri ni ukugerageza gusigura si umunyagihugu wenyine nabo bose mari association abantu b'amakonfesiyo religieuse, kuvuga abantu b'abapadiri n'abapastori n'aba isilamu, kugira ngo nabo nyine mu bantu babo baba bashobora gusigura bumve yuko gutunga igwanisho ari ukubika ikaramu mpuzu. Abantu rero bakumva yuko icyo kintu ikwiye gukogwa izo byose rero bisaba uburyo hariho niba bijanye n'ibyo tuba twaronse kubisambura byose bisaba uburyo no kuvuga yuko mu kintu nyamukuru nyene dukeneye gukora kandi byihutirwa nko mubivuze nukondera uburyo hanyuma ubwo buryo bubonetse abantu bakagerageza kusigurirwa bihagije bakumva yuko butanga ibigwanisho ubu rero uwagiye no hino usanga hariho abasore batanga ibigwanisho ni nako kajya kugira ngo bumve yuko ikigwanisho atari ikintu gituma umuntu aronka yumva yuko nyine atekanye ahubwo igwanisho gituma umuntu adatekana kuko uko ifise udafise uruhusha leta ifise ububasha natwe dufise ububasha kubera tuhabwa n'amategeko leta yashyizeho kugira ngo tubikwake kandi tukanagushengeza igihe uba agiye kuyondera udafise uruhusha urumva rero ngarutse kubyo by'uburyo uburyo ni ikintu gikomeye cyane twibaza yuko tukironse igikorwa cogenda kiterakije imbere gusumba
murakoze reka imbere yuko tubandanya turafise umunywanyi kuri telefone yifuza kugira icashikirije Gabriele muratwumva
yego ndamwumva cyane
reka tubaha akanya muri muherereye he
ngo gende Gabriele tangwe n'umuvugizi nk'abanyamwanga mukuru w'umugambwe APDR uyu mwanya tuvugana mbere mu gisagara cya Bujumbura muri quartier ya Kamenge hama by'ukuri ku ruhande rwacu rw'umugambo wa PDR turemeza neza yuko ibirwanisho ari byinshi mu gihugu kandi bigira by'inkumbi nk'uko mubibona abantu bapfa abandi basubira ariko rero tukavuga duti turashimira cyane uwo mugwa waragerageje gukora kuko by'ukuri indwara z'ibirwanisho biterwa n'ikibazo cya politiki kiri mu Burundi kubera hakirimo ishamiyano usanga ariyo mpamvu ituma ibirwanisho ari byinshi mu gihugu cyacu ariko amwe kibuka cya politiki amwe cyohera ndabona ko ibintu byose byose bigenda neza nacyo bituma rero Mukamuntera umugambo wa PDR usaba by'ukuri bwa mbere ko ibiganiro mu mpande zose byoba cyane cyane abanyepolitiki kandi atagukumirana nuko biheruka ku bibazo hari imigambo itatumiwe kandi nanjye niba yegwa n'ibibazo ntibisubire kuba ibiganiro bikaba twese twicarane turi inyishu hama dusabe na guverinoma igiye kujyaho yibuka iyindi migambwe yose yari imigambo yagiye mu matora yaba itagiye mu matora twese dusangire igihugu hama dufashanye gutwara igihugu umwe wese ageze aterere kugira ngo ntihasubire kubaho umuntu ashavura bigatuma bibyara inzigo n'inzikira iyo n'ubundi buryo tubona bukomeye buzotuma ikibazo kigirana cy'ibigwanisho bihera maze rero abantu bagaca batera akama abantwanyi babo babyo bigwanisho bakabitanga nk'uko twabonye byabaye mu 2010 urwarwa rw'imigambo itandukanye rwari rufite ibigwanisho ariko ikibazo cya politiki imaze gutorerwa umuti barasubiye kubitanga barabitanga mu bukwe
murakoze reka tugaruke ku banywanyi ku batumire bacu Jacques Bigirimana uri umwe mu banyepolitike b'i Burundi uyu muntu aterefonye avuze yuko abanyepolitike mukwiye gusubira mu biganiro kugira ico kibazo gitorege umuti hari ico bavuga kuri ibi uyu munywanya ashikirije
gose cyane gose kandi si ibiganisho gusa hariho gusubira kunywanisha abarundi ibiganiro birihuta cyane kugira ngo dusubire kunywanisha abarundi nagenda kubwire yuko aho ibintu bigereye n'ukuri ubumwe bidafatiye ku by'amoko gusa ubumwe mu bya politike umubano w'imigambwe umubano w'abadasangiye ibyumviro bya politike wahungabanye cyane ugeze aho umwasi ashaka ni ukuvuga yuko icyihutirwa ari ugusubiza hamwe abarundi biciye mu biganiro nibyo uyavuze n'ukuri ni ukuvuga yuko rero icyihuta mu maguru mashya ni uko leta yoca yihutira mu maguru mashya kwicarana n'abatavuga rumwe nayo bakumvikana kungene ibi bigwanisho biri mu gihugu byamaze gufata intumbero ndende ibyova mu gihugu na cyane cyane abantu babifise bakumva ko atakindi gikwiriye gukogwa atari ukubyitangira ku neza ku buntu kuko naho uyo mu tegetsi w'igipolisi yavuze ati tuzogerageza dusaba uburyo hanyuma tubabwire tubanze kudesarmer esprit ubaho bigerereza esprit n'ishobora kuba desarmer hatabaye ibiganiro ejo nibikunda hamaze kwaduka ibintu by'amarebellion none libereyo we desarmer gute mutabaje kuvugana n'abayiserukira niri deklara kwa liberio na leta ubwa niremera kwa liberio mugabo intumbero biko birafata iyo biriko biraja biriko bijya mu bintu bimeze nka liberio rero kugira ngo ntizo habye ba liberio ko tubaze kubona abafatwa abagwana barasa abantu bapayike ko tubaze kwibona uko nta kindi gikwiriye atari ukwicarana nabo bamaze gutangura kumbwa yuko ibiriko biramagrenade atanguye guturagurika ngaho onye aribo cyangwa ukaza bumva abandi ngo bitagenze uko unyamara zoseseka abo bose rero ko bakivuga bakibananye basaba bati nyabona nitwumvirizwe rero nibyo babyiza ibiganiro bikabangira rero ni Imana abo tumaze kuvugana muri leta uhere no ku mukuru w'igihugu baremera ko ibiganiro bizobandanya mu ntumbero mbere washaka yo guhindura ibyirizwa shingiro kugira ngo nico hageje kuvuga uyu muntu cuko abantu atobikumirwa byo kwinjira muri leta yojamwo abagiye mu matora n'abatayagiyemwo byose bigaheza bigatorega umuti na ntaryo abahunze bagahunguka amaradi yuga yakugurumwa abaturutse mu camake ngaha bakaza gutyo ibintu bikacyegena neza naye handi tuvuze ngo twogira désarmement tubihaye iyo komisiyo yonyine n'ukuri nasime cyo akunda.
Murakoze turafise undi munywanyi wa kabiri Eugene muratwumva?
Yego ndabumva cyane ndabaramukije ngaho n'abatumire dufite kumwe.
Mugire ico mushikirije mu mwanya muto yihugira twakire nabandi.
Yego ndabanze gushimira ko zinga mutima jewe ku nzego z'umutekano ikorwa ziriko zirakora kidasanzwe cyo kwaka ibigwanisho abitunze batafitiye uruhusha. Kuko ibigwanisho yena kwa mazina nure abantu baziko bitunze ibyo bigwanisho ubwo kuneza abo bizana kuko nta neza n'imwe y'ikigwanisho azigiye we dutunga ikagugira nawe mwenyewe ico no vuga rero nuko hatera nakamu abene gihugu bamenye yuko umutekano ari wa twese niba abona bitagenda neza akabakike ku muntu n'umwe bavuga ati uyu murafite ikigwanisho nibatera kamu inzego z'umutekano zije zikoreka kikare basakaho hantu kuko umuntu umwe niba batirirwanisha akatubwe akagikoresha mu byo atari kuriwe umutekano uzohungabana kuri twese nkavuga ati nkatera nakamu n'inzego z'umutekano kandi nyabona dushishikarizwa na gihugu ko abanyagihugu hajya niho nibo baza amakuru menshi bakorane gutyo hazomenyekana abantu benshi bateze ibirwanisho ataruhusha ifiti kuko kugeza ubu unye ngeze ahantu uravye abantu bafite ibirwanisho n'abantu benshi cyane kavuga ati rero nubwo akenshi inzego z'umutekano zacu aho zigiye zikunda kwicwa zikagira iki nizikomeze kwibangaje igihugu kuko nizikomeze kwibangaje igihugu zikomeze kuko nta kuntu twege twokwihangana natwe umuntu aduha gitunze natwege nyine ubwacu abene igihugu tuzobiruka ko umuntu wese azatugirije igwara cyangwa ikintu ubusha tuzomiruka ko nitwe mwihanganira kuko umutekano uhungabanye nuwa twese kandi twese turaba aho twavuye turahazi naho tugeze turahazi nta kindi bikomere ku mutima dukeneye yuko dushobora gukomereka ku mutima
mugabo hagana sonye kuri iyi nzoga
ibyo nibikimo
nibikibyo
mu mukambi wabo baramenje abona bagesera n'ucyo mubona ramucakure
geza
yewe gaye
pira mbuko wa seto
oya geza aho geza nawe
hasoni
mbeka mutafasha kumuyamira
eka ndee ugufasha yo manyembwa ya
Wenguza hawi itobele rubanda kwa kutengi
Iwazi
Kuburaji miyako fisi Niki haka na mchukwa Nii chuga hili tuwa hula tuguha Majambo mari kutuwa kufuye muka
Njangami hindi hile mubanda kwa anja Kwa museka
wa Kanda na wandai
Ha? Aba nundi tuwaduku ye kuhisu virako Tukamanya kui mbuko nzizari yo yuwa Kandika haka chiru wa hivu ze None gabu nundu paso ni jane vila angabarundi Jagi yehe
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Reka tugaruke ku mutumire wacu komisero la Kabura yashikirije ibijanye n'uburyo buke bituma igikorwa cyabo kitagenda neza. Ndagira ndamubaze mbega murafise ubuhinga buhanitse bwo gusuzuma abitwaje ibigwanisho, kandi ko ndavuga nk'abinjira ku mbibe z'ibihugu ibi bakoresha by'amasikaneri cyangwa amaradari mu Burundi mu musuzuma gute abantu binjiye ko badafise ibigwanisho?
Murakoze cyane. Muri ibi byose ni intambamye nyamukuru dufise. Murazi cyane cyane kino gihugu cyacu yuko gisanzwe gifitanye imbibi n'ibihugu bitatu: u Rwanda, Repubulika Demokratike ya Congo hamwe na Tanzania. Izo mbibe zose rero n'imbibe zoroshe umuntu ashobora gucamwo agaca mu kayira atawumubonye akinjira kugira agasohoka. Icyo ni ikibazo cyane, icyo bita la porosité de frontière. Muri ibyo rero sukuvuga yuko twebwe mugwi tujejwe yuko twabiravirarirari nuko cyane cyane dukoranye n'abo dusanzwe dufise akazi gasa muri ibyo bihugu. Tumaze kugira amanama atari make kugira ngo turabiye na twogwanya ibigwanisho byinjira biciye kuri izo mbibe. Aho nko muri nababara nko muri Repubulika Demokratike ya Congo turamaze kugira intumbero imwe, kandi tumaze gushika ku ntambwe ishimishije yaho tuba dufise programa twakorera ku kugira ngo ari n'abadufasha badufashe twaronse iyo programa twita plan d'action conjoint y'ibyo bihugu bibiri. Muri izo rero hari ibyo uvuze by'ubuhinga, amasikaneri, amaradare birimwo mu byo twibaza tuzwa kuronka dukoze icyo gikorwa kugira ngo dushobore kuraba uruja n'uruza ku mbibe, izo mbibe zibe kuduhana. Turiko rero turategura nuko twobwana n'aba n'umugenzi dukorana nawo muri mu Rwanda n'uwundi wo muri Tanzania kugira ngo dukore iyo program, nawo nyine turabe abo dufasha kugira ngo turonke ubwo buhinga gusuzuma uruja n'uruza ku mbibe. Turetse uko ubu uko bimeze biragoye ko tumenya ko no kubanza tukaraba abantu mbega benshi binjira mu tuyira utwahe, kuko hariho utuyira twinshi usanga igihugu kiba gihana imbibe n'ikindi. Ubu navuze yuko dushaka kwinjira atangorane, hariho wiye wabari bwinshi cyane abantu usanga bacamwo ubwose n'ubwirande bwo buza muri iyo ntumbero muri icyo gikorwa tuba twateguye kugira ngo tumenye ubwo buyira. Ubu rero nka muri Congo ahantu hanini biba na Congo twamaze kumenya ubwo buyira. Ubu rero icyo gikorwa nicyaja mu ngiro nibaza yuko twose abadufasha dushobora kuronka ubwo buhinga bwofasha kugira ngo tugwanye uruja n'uruza rw'ibigwanisho ku mbibe zacu. Murumva rero akazi koroshe kandi n'akazi gasaba yuko abagenzi inshuti z'igihugu bihugu byacu bibiri duhana imbibe cyangwa bitatu byose bodufasha kugira ngo ubwo ruja n'uruza ruhagarikwe na cyane cyane mu kurwanya iryo guhana ry'ibigwanisho.
Murakoze. Imbere yuko tugaruka ku mutumire wacu Jacques Bigirimana, reka tubanze twitabe uyu munywanyi Habimana ari ku murongo wa telefone. Habimana, muratwumva?
Ndabumva.
Mugire icyo mushikirije mwanya muto.
Ndabumva. Ndi Habimana, ndi Bujumbura, ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Cyo nagomba gushikiriza, dusabye abo bagezwa gukora ibigwanisho mu banyagihugu yuko bogira ingufu, kuko n'ukuri tugeze ahantu hagoye cyane. Uguma iyo nijoro hatanguye umengo ku bantu harakeye, wumva amasase, amagerenade, ukumva ngo abantu bapfuye, andi bakomeretse, mama bamwe bakababuriye irengero ryabo. N'ukuri dusabye yuko bokora ibyo bigwanisho mu banyagihugu, kuko leta y'Uburundi cyangwa igihugu cy'Uburundi ntikiba kiriko cyandikisha amateka mu mafungu iyo habaye ibintu nk'ibyo. Ahubwo ariko n'amafungu bica umumengo yotwikura ko ku buryo bw'uko ibintu abanyagihugu baguma bapfa, umukuru, umuto, bose bagapfa, bigatuma urwaruka muri iki gihe natwe bw'ugwaruka ugasanga abantu abana bakura barahahamutse ugasanga bakura mu mutwe hari ibindi bintu kubera ibintu aya masasu n'amagrenade baguma bumva nk'ubu uko wumva akarorero mu ijabe uva mu gatondo nta n'umuntu araza kurondetwa agaburira abantu urumva ko hinjira mu ijabe umuntu w'umuganga gusa urumva kuva mu gatondo hugarije bariko barasopa y'ibigwanisho dusabye yuko rero leta y'u Burundi yogerageza ikura ibyo bigwanisho mu banyagihugu bose kandi babishyira uko umwete kweri babikure kandi n'abapolisi babibuze batwarwa n'agashapu nabo nyine hari igihe rimwe rimwe kabacamo ugasanga ko bakora ibyo batari gukora bamwe bamwe ntako gatererano kanje fi
murakoze reka imbere y'uko tubandanya tubanze tumire amate gatoyi
Ego urabona mwatoranye umugabo gutunga ibigwanisho mu bifitiye uruhushya ndabinginze nimuze muhemukira igihugu cacu ngo mubihindukirize kuba mwukingiye
naje tuzohemukira
ibyoroshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu
uramuko
ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki nawe nyine wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera niyo mvu waragarutse
murambo warira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo
ngira ndagutakara impanuro nawe wowe bigiye
reka nigiye
urabona ko mwari mwaje kugandara ku mubyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi ba nabi
mve yashe
ndabasabye ntimukurikize amaraso murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo
kumena umutwe
murabinyemereye
Mwenye neza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumenyesha makuru chishira hamwe Search for common ground mu Burundi
Murabandanya mwumviriza iradio Ijwi rya Amerika ikini kiganiro muri sanga Reka tubandanye n'abatumire bacu Jacques Bigirimana muri bamwe mu mvukira zo mu gisagara cha Bujumbura Icho gisagara nicho cabaye mwo imyigaragambyo myinshi kandi havugwamo yuko hoba harugwaruka rutunze ibigwanisho ibigaragara nuko twumva abapolisi baraswa niyo migwi yitwaje ibigwanisho donc ugwaruka ruri mu gisagara hagati mwebwe nk'imvukira za Bujumbura ico muri ko murakora kugira mufashe gutera ka mu cyanke gusansibiriza ugwaruka kugira rutanga ibigwanisho
Ego murakoze cyane mwamenye na mbere hoho twagira twibutse abanyagisagara na cyane cyane abo bantu bari mu makartie yagize imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida Petero Nkurunziza yuko akamo bateye kumviswe n'amakungu kumviswe n'akarere kumviswe na leta kumviswe n'abanyapolitike ubu turi mu biganiro naga namenyeshe yuko mu minsi ya vuba umuhuza agiragaruke kugira ngo tuganire kubijanye n'ibibazo byose harimo n'ivyo bibazo byatumye bafata iyo nzira yo kugwana kuko ibintu kuno byagiye byatangwa ari manifestation mu nyuma hava ibintu byo kurwana cyo cyambere rero nimba bemera neza yuko byose bizoca mu biganiro nibareke ibiganiro bibe hanyuma bumve ikivuye mu biganiro maze babone kugira icyo biyumviriye kindi ari uko bumvise ibivuye mu biganiro cyo cyambere igira kabiri ejo uko twabyumvise muri Jabe imodokari y'igipolisi yariko irajayo igiye gukora akazi ijejwe kuko igipolisi ntaho cimiriwe iraraswa turumva yuko hariho n'abapolisi babarashize ubuzima mu gihe ibintu bimeze gutyo kumva yuko abapolisi bahugarije sinzi mwebwe ingene mu byakira sinzi n'undi ko aratwumviriza ingene byakira mugabo je ndumva neza yuko imvo y'abapolisi ko bagiye kuhugariza hari imodokari ihatuririwe imodokari y'igipolisi hanyuma hakaba n'abantu b'abapolisi bahasize ubuzima murumva yuko atawo cyareka ngo ibintu bice bigende biguma uko ejo aho hantu arashobora kucacika ahantu amaze kwikeberwa n'abantu bari kwaratera igihugu. Icyo ni cyambere ndabahanuye rero nk'umunyagisagara nibareke kwisamburira ko nk'imbene nibareke kwisamburira ko nk'imbene abanyagisagara igisagara nico cyasinzikaye mu myaka 93 mu myaka 94 kandi abantu bose babwiye abantu batiri mujye mwibarabara muturira abantu muturira amapine muturira amazu usibye ko mubabatuma tanumwe akiriho n'abatumwe barapfuye abantu rero buno munsi bafatira akaruro kuri ibyo bintu byabaye nibareke guhendwa n'abanyapolitike abanyapolitike trust ibyo twatiko turarondera ari natawe bihuriye n'inyungu z'abanyagihugu kuko umunyapolitike abaye ministre ntagenda ajyanye umwana wiwe nagenda ajyanye umukozi wiwe